ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse shuti mwese mudutize amatwi uyu munsi kwa gatatu itariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2017. Uri kumwe na Fidel Niyongabo.
Bari bambaye sivire usibye umupolisi umwe wari utwaye iyo modoka ya pickup zino za Vigo, yari yambaye imyenda ya polisi, yambaye n'inyenyeri ebyiri.
Nageze kuri station za polisi hafi ya zose zino mu mujyi wa Kigali nabuze umuntu.
Abo ni abanyagihugu bo mu Rwanda bavuga ku bwicanyi ndengerabutungane no kuzimyangana kw'abantu bigenda biribonekeza mu gisagara cya Kigali. Iyi nkuru n'andi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Gakaya mara dutanguriye ku makuru avuga hirya no hino tugiye kushikirizwa na mugenzi wacu Rosine. Uramutse neza Rosine.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Umuherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi, reka tuyahereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho umutegetsi mukuru w'ishami ryita hagati y'akazi na muntu mw'ishyirahamwe mpuzamakungu NewsAid Raad al-Hussein yatangaje kuri wa kabiri ko arindiriye mu kiringo cy'iminsi ibiri iri imbere uruhara rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bijyanye n'amatohoza ku bwicanyi bubera mu ntara ya Kasai. Yagabishije ko hashobora kuba amatohoza akozwe n'amakungu. Zaid yasabye kuva mu kwezi kwa gatatu ishingwa ry'umugwi ujejwe amatohoza ku rwego rwa ONU mu bijyanye n'agatakazi na muntu ku bwicanyi bwabaye muri Kongo inyuma yaho hahotorewe ibinogo byahambwemwo abantu benshi. Yamara Zaid amenyesha ko yemera leta ya Kongo mu gihe amashirahamwe ategamiye leta yasabye mu ndwi heze amatohoza mpuzamakungu ku bwicanyi bwakozwe kuva mu kwezi kw'icyenda mu ntara ya Kasai igice cyo hagati mu gihugu. Byongeye leta z'umwe za Amerika yarasabye ku munsi wa mbere ko yoshiraho umugwi ujejwe gukora amatohoza kwigandagurwa ry'abahinga babiri ba ONU ryabaye mu kwezi kwa gatatu. Abahinga bakaba bariko bakora amatohoza ku binogo byahambwemwo abantu benshi aho muri Kongo. Ubutunzi bw'igihugu cya Afrika y'Epfo bwaragabanutse ku rugezo rutari rwitezwe aho bwashitse ku biharuro bingana n'ubusa n'ibice indwi kwijana mu kiringo cy'amezi ane ya mbere y'uyu mwaka. Ibyo bizatangajwe na leta mu biharuro yasohoye kuri uyu wa kabiri aho ivuga ko ubutunzi bugeramiwe ku nshuro ya mbere kuva mu mwaka w'2009. Byitezwe ko ibyo biharuro byerekana kandi urugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane ku rugezo rutari bwabeho mu kiringo cy'imyaka 14 iheze. Ibyo bigaramira kurushiriza President Jacob Zuma ariko aragerageza kuguma mu mabanga yiwe y'ukuyobora Afrika y'Epfo mu gihe yagirizwa ibibazo bitari bike mu gihugu. Mwamenya ko ifaranga rya Afrika y'Epfo Rand ryatakaje rimwe kimwe n'ibice bitatu kwijana by'agaciro karyo umuntu arigeranije n'idolari inyuma yaho bitangarijwe ko ubutunzi bw'igihugu bwinjiye mu bibazo bikomeye. Umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta Democratic Alliance wagiriza umugambwe uri ku butegetsi African National Congress ko ari watumye ubutunzi busubira inyuma. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje kuri uyu wa kabiri ku bijyanye n'ibihugu byo mu karere k'Abarabu biriko biritandukanya n'ibindi biregwa kuba bishigikiye iterabwoba. President Trump avuga ko yashimye urugendo aheruka gukora mu gihugu cya Arabia Saudite aho yagiranye umubonano n'abarongozi b'ibihugu by'abayisilamu bishika kuri 50. Mu butumwa yacishije ku rubuga rwa Twitter, Perezida Trump yatangaje ko muri iyo nama abo barongozi biyemeje ko bagiye guhasha iterabwoba babicishije amafaranga. Ku bwa Perezida Trump ngo iyo ntambwe ishobora kuba ari intango yo gutuza iterabwoba. Ni mu gihe igihugu cya Qatar giherutse gusohoregwa ibihano by'ubutunzi n'ibihugu by'Abarabu kivuga ko cyarenganijwe kandi ko izo mpari zavutse zitagiraho zifatiye. Abashingamateka hano muri Leta Zunze za Amerika bamenyesha ko bafise amatsiko ku bizoshikirizwa na James Comey aheruka gukomborwa amabanga yo kurongora ikigo FBI kijejwe gukora amatohoza ku vyaha. Comey yitezwe mu nama nshingamateka kuri uyu wa kane ahazoba aramutse ashikiza ivyazi kubijanye n'imigenderanire y'Uburusiya n'umugwi warujejwe gufasha President Donald Trump mu myamamazo yabaye mu mwaka uheze. Tim Kaine, umukenguza amateka w'umudemokrat, avuga ko ico gikorwa kijanye n'amatohoza y'uguhemuka gushobora kuba kwarabaye gusa umurusaku hamwe no kubangamira ubutungane mu gikorwa cyabwo. Kaine avuga kandi ko ari byangombwa ko batahura neza ibyabaye. Kuri wa gatatu abategetsi mu bisata bijejwe gukora amatohoza no mu by'ubutungane baza kuba nabo nyene bariko barishura ku bibazo bijanye n'itegeko ryerekeye kwegeranya amakuru aturutse hanze ya Amerika. Abashinga amateka bakaza kubaza kandi kubijanye n'urwandiko rwatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu rusigura imvo zatumye James Comey akomborwa amabanga yiwe. Mu byatangajwe na President Trump ku ikomborwa rya Comey nuko ngo atarashoboye amabanga yarajejwe. Ibihugu vya Buraya vyatangaje ko byifatikanije n'igihugu cy'Ubwongereza mu kugwanya iterabwoba. Ibyo byashikirijwe n'umukuru w'inama y'ibihugu vya Buraya Donald Tusk inyuma y'ibitero byabaye ku munsi wa gatandatu. Ni mu gihe imigenderanire y'Ubwongereza n'ibindi bihugu vya Buraya ishobora guhinduka bivuye ko Ubwongereza buri ko burava muri iyo shirahamwe. Andrew Duff yahoze ari umushinga amateka mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya avuga ko ibitero biherutse gukorwa mu Bwongereza bizokwisungwa cyane mu bijyanye n'umutekano mu biganiro bizoba kugusohoka ku Bwongereza muri iryo shyirahamwe. Abahinga mu by'umutekano mu gihugu cy'Ubwongereza baragabishije ku kamaro k'imigenderanire mu by'umutekano yamara muri ibyo biganiro nta bibazo by'umutekano bizokwihwezwa.
Urakoze Rosine ku makuru wejeje kudushikiriza. Radio ya Amerika i Washington DC mu mwanya wa makuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya ibandanya kunyuka. Burundi bwemeza ko bwaronse inzandiko zerekana ko ubumwe bw'i Buraya bwagize uruhara mu ihungabanywa ry'umutekano no kugerageza gutembagaza ubutegetsi. Ubuserukizi bw'umwe bwa Buraya gushika ubu ntacyo buravuga kuri ivyo vyagirizo. Ibindi kuri inkuru twumvirize Eloge Wirikaneza.
Mu itangazo rya leta ryasomwe kuri radio na televiziyo by'igihugu, umuvugizi wa leta Philippe Nzobona aribasigura ko leta y'u Burundi yabonye inzandiko zinyuranwa mu binyamakuru no ku buhinga bwa none zerekana uruhare rw'umwe bwa Buraya mu guhungabanya umutekano mu Burundi no gushaka gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu. Umuvugizi wa leta yemeza ko naho amatohoza atarahera ayo makuru asa na inzego z'igihugu zari zisanzwe zifise ku ruhara rw'ibihugu by'umwe bwa Buraya mu njyane za politike zi mu Burundi kuva mwaka w'2015.
Inkuru ziri mu nzomapuro zirashira habona ibintu n'inyifato bikomeye cyane byakozwe n'ibiro biserukira ashira mu gihugu bya Buraya aha mu Burundi kuva mu mwaka w'2014 imbere y'imigumuko no gushaka gutembagaza ubutegetsi byabaye muri Rusama mwaka w'2015. Haravugwamo idonido y'ingenzi ishira hamwe y'ibihugu bya Buraya byagiyeho amafaranga barundi bamwe bamwe canke bakayacisha mu mashira hamwe yabo nabo leta ikaba yasanze ari muri babandi bari kwisonga bateye uruhagarara mu gihugu muri iki gihe bariko barabondegwa n'imitaye mpuzamakungu yasohowe n'ubutungane bw'u Burundi. Izo nkuru zagiye ahabona zije ziyongera ku zindi nkuru leta yarisanganywe igitohoza zirimo zatumye leta yerekana amakungu impungenge n'amakenge ifise ajanye n'uko hari inyungu zo hanze y'u Burundi zoba ziri inyuma y'abahungabanya umutekano n'amahoro mu Burundi cyane cyane mu bashatse kuburizamo umugambi w'amatora wo mwaka wa 2015.
Turetse kwa ayo matora yahavuye aho umugambi uri ku tegetsi sende defde dukatsinda batavuga rumwe n'ubutegetsi bayisokoyemwo izi nyandiko zigiye habona muri kino gihe leta ibona ko zije kuyifasha muri imwe yari isanzwe ivuga kwizi.
Izi nyandiko rero zagiye habona zije zerekana neza yuko atari imbeshe shira mu gihugu bya Buraya byamye birota guhindura inzego zitorewe n'abene gihugu kugira tereke inzego zivyaduka bishiriyeho aho yiwereje iyo nyandiko leta y'u Burundi igiye yajijuka ndanaronka n'inyishu y'ibazo yahora yibaza kibanza cyo kumenya impamvu zamazatumye ishyirahamwe ry'igihugu rya Buraya biguma bitera igitutu leta y'u Burundi n'igitumye ingingo zose zirafata mu kaniga Abarundi n'u Burundi ryamara iryo rija ku isonga mu kuzisaba no kubuzishigikira imbere y'amakungu ngusoze leta y'u Burundi kaba isubiye kwerekana impungenge ifise kuri izo nyandiko zaraye zigiye hagaragara ikaba igiye kuzitondera izicarire neza bikomeye kugira ngo irabe isano ibirimwo byo bifatanije n'ingingo z'agahotoro zagiye zirafatika u Burundi hanyuma hageze leta y'u Burundi kazoshira habona ikizoba yashitse ko byanye n'ibiri muri izi nyandiko
gushika ubu ibi byagirije ntacu umwe bwa Buraya bivuga ko ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu buserukizi bw'umwe bwa Buraya Bujumbura byabwijwe ijya Amerika ko Barufam Veta atwara ubwo buserukizi atacu bivuga ko ahubwo twaronderera ku muvugizi w'umwe bwa Buraya Catherine Ray i Bruxelles no ku rubuga rwa Twitter uwo mugabo aturuka mu Budagi yahora akunda kuhavugira ariko ntacu arashikiriza ico bikora bimwe mu by'ubumwe bwa Buraya bugaya mu gihugu Veta yabivugiye mu munsi mukuru wari uwo muryango hari ku itariki ya 9 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka
Soyons clair, la situation au Burundi ne s'est pas encore normalisée depuis les événements de 2015. La sécurité qui est revenue.
Hagira ati nitubeshanye ibintu ntibirasubira mu buryo kuva mu mwaka wa 2015. Umutekano naho wagarutse ntushemeye. Iho nyango ajyagateye akazi na muntu abantu banyuruzwa n'abarezwe igufa babandanya kuvuga. Ubwisanzwe bwanye politique itangaza makuru n'amashyirahamwe yigenga bwasubiye inyuma cyane. Icyo gitume ibiganiro bihuza Abarundi bidakumira bitunganywa ari ngombwa wahoze arongoye Tanzania William Mukapa akwiye gushyigikirwa bidasanzwe ari munsi y'uburongozi bwa perezida w'Uganda imigwi itandukanye nayo ikaja mu biganiro atakirinze gusaba
Et l'essentiel que toutes les parties prenantes démontrent leur volonté politique de participer sans précondition.
Imigenderanire hagati y'u Burundi n'umwe bwa Buraya yatanguye kunyuka rwose mu mwaka wa 2016 ku itariki ya 14 ukwezi kwa gatatu uwo mwaka umwe bwa Buraya bwafashe ingingo yo kudasubira gucisha muri leta amafaranga ufashisha u Burundi ibihugu bigizwe mu muryango byavuze ko twigoro twose leta yagize mu bijanye no gukomeza demokarasi no kugwanya kutubahiza kiremwa muntu tudahagije Ariko rero ibihugu bihurikiye mu muryango wa ASEP bigizwe n'umugabane wa Afrika amazinga ya Karayibe na Pasifike byasavye ko ibihano byafatiye u Burundi byo hagarara ibitumvikanwa ko bikaganirwa ari navyo leta yifuza Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Turagushimiye Eroje ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana n'abarundi bavugwa muri izo nyandiko ko ari bo bakoranye n'umuryango w'umwe bw'Uburaya ariko nitwashobora kubona uwo gira icyo abivuga ko mu biganiro byacu bitaha twizera ko bazoboneka tukabaha umwanya wo kwisobanura Mwandanya kumviriza ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri radio Ijwi rya Amerika Washington DC Sentare nkuru y'umuryango wa Afrika buseruko yaraburanishije urubanza ejo ku munsi wa kabiri gwagirizwamo leta y'u Burundi gwerekeye amakamyo 5 y'ibifungurwa yafashwe n'u Burundi ku mupaka bigira byinjire mu Rwanda hanyuma ivyo bifungurwa bica bihabwa ubushikiranganje bwo gufatana munda bene ivyo bidandazwa barimo abanyarwanda n'abaganda bavuga ko banyazwe ababuranira u Burundi bo bavuga ko bishobora kuba byari bigiye kugaburira abansi Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari arusha
Igiye modokari z'amakamyo zitano zuzuriye amatoni arenga 80 y'ibidandazwa by'ibifungurwa zafatwa n'igipolisi cy'u Burundi hari mu kwezi kw'indwi umwaka uheze w'ibihumbi 2016 zafatiwe mu ntare ya Ngozi ku Kanyaru ku mupaka w'u Burundi no Rwanda ivyo bifungurwa vyari bigizwe n'amatoni 25 y'imyumbati imifuko irenga 200 y'ibiharage hamwe n'amatoni arenga 50 y'ibigori Benevyo bace bashima kwitura sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu kwezi kw'icenda kumwaka uheze kugira ngo ibatunganirize abo badandaza abagizwe n'abarundi abanyarwanda hamwe nabo mu gihugu cy'u Buganda kuri uyu wa kabiri ahubwo rubanza bwa buranishwa mu ntaye cese ababuranira abo badandaza babwiye sentare ko banyazwe utwabo hahonyanzwe amategeko agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko atanga uburenganzira bwo kwishyira no kwizana kw'abantu n'ibintu bavuze ko ibyo bidandazwa byari bivuye mu gihugu cya Tanzania bigana mu gihugu cy'u Buganda ariko bibanje guca mu Burundi no mu Rwanda Maître Dieudonné Bashirayishize umwe mu bababuranira atangazwa nuko ibyo bidandazwa byahavuye bihabwa ubushikiranganje bwo gufatana mu nda maze nabwo bukabifashisha abakene
amategeko y'u Burundi arubahiriza utuntu tw'umuntu amasezerano Burundi bwateye ku mukono ashiraho umuryango wa Afrika y'ubuseruko nayo naravuga yuko abantu bafise uburenganzira bwo guhanahana ibidandazwa buho urumva babifashe ku nguvu barabitwara barabipakurura babigaburira abantu babo bene ibintu basigara bifumbereje tugasaba yuko iyo ngendo ihashwa maze bene ibintu bagaheza bakaronka inshumbusho
ku Rwanda rwa leta y'u Burundi uyiburanira Maître Kayobera Nestor wewe avuga ko ivyo bifungurwa vyafashwe kuko byari bigiye kugaburira umwansi mu gihugu cy'u Rwanda Kayobera yemeza ko ari cyo gituma byace bigaburirwa abanyagihugu b'abarundi
hariho abantu ba bibona ko baravuye kurangura ibintu bavuga ko bavuye kurangura ibintu muri Tanzania ingara hari maberekana ko babitwaye mu Uganda baciye mu nzira ya Kobero Kirundo Kigali na Kampala ariko abajejwe umutekano abajejwe intwaro bo muri ngozi bacayone babifatira ikanyaru kanyaruho hanyuma rero hari umugambi wa leta leta yamaze gufata yuko ata bintu bene ivyo bijabuka cyane cyane bijabuka bija mu karere kanaka icyo bituma byafashwe hanyuma bifashwe ibifungwa byose bifashwe ibigori ibimyumbati ibiharage n'ibindi basigaye bajana n'ibindi n'amafaranga basigaye batwara ivyari birimwe nkuko byamabigenda ubushikaranganje bujejwe agateka zina muntu karabihaye abanyagihugu bashonje ko cyane cyane uravye iyo byari bigiye utaramenya byo kuri uwo byari bigiye kugaburira
uwo buranira leta avuga ko yabonye mu bashingwa manza bahanganye mu ntayicese umwe mu bakurikiranwa no butungane bw'u Burundi kubera imyerekano yabaye kuva mu mwaka w'2015 nibyo abankenerwa Kayobera yabwijwe ya America kwazo bishikiriza sentare
hariho twabonye ntitwasubira inyuma turaza kubaza neza uko bigenda hanyuma dusanzwe ko bigenda sentare yatubwiye yuko dushaka kuyandikira tukavuga uko bimeze hanyuma turabe neza yuko mu baje kuburana ntitwasanga harimo abatabifise ububasha tuzobikora kuko amateka bitere kurira
ubona wese ubundi ni Maître Dieudonné Bashirayishize wabona ko ari urwitwazo rudashobora kubuza ku rubanza rutera imbere
ibyo byo gukurikiranwa n'ubutungane n'ibintu atawifatiye baragerageje kudufuta i Burundi ariko tuja twaremerewe mu kindi gihugu cyo muri Afrika y'ubuseruko nk'umucamanza arekuriwe kuburana imbere ya sentare ntahinyuzwa ushingwa manza wese arekuriwe kuburana imbere ya sentare ntahinyuzwa y'igihugu kimwe mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko abafise uburenganzira bwo kuburana imbere y'isentare kira noneho naho ntoba ndahari tubikorana n'izindi kabine zitandukanye zo muri Kenya ariko nta na kimwe mbona gishobora kumbuza kubandanya uru rubanza
senari y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko nta ngingo yafashe kuko ryari rya mbere ubwo rubanza rwumvirizwa ababuranyi bose bahawe akajyo ko kurondera n'ibindi byemezo kugira ngo ruzosubire kuburanishwa mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka Pierre Claveny nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Radio Jwi d'America i Washington DC mu Rwanda imwe mu miryango yabuze abayo mu mpera z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka mu gisagara cya Kigali yabwiye Ijwi d'America ko ifise impungenge zikomeye ko bashobora kuba batakiriho iyo miryango ivuga ko banyurujwe n'abantu bavuga ko ari abo mu nzego z'igipolisi bahangayishijwe n'impfu zitumvikana ziba mu bihe bitandukanye zigenda ziragaragara i Kigali ubuvugizi bw'igipolisi bwo busaba ababuze ababo gutanga ikirego bakarondegwa Mumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiruwubusa yagendeye imwe muri iyo miryango.
Ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nibwo Madame Marie Adeline Bahatutuye mu murenge wa Kimisagara ukora ibikorwa by'ubucuruzi buciriritse mu kagari ka Cyahafi mu murenge wa Gitega inyarugenge mu mujyi wa Kigali avuga ko yabuze umugabo we witwa François Bavugirije. Ababibonye bemeza ko hari mu masaha moya za nimugoroba ubwo Bavugirije uzwi ku izina rya Papa Jimmy yari arimo ateka capati mu Cyahafi imodoka yo mu bwoko bwa pickup irimo abagabo babiri bari bambaye imyenda ya gisivire n'undi wari mu mpuzankano ya polisi baje bahagarara imbere yaho Bavugirije akorera baramuhamagara baramutwara icyo gihe hari umunyamakuru utuye muri ako gace wabonye uko byagenze
bari bambaye civile usibye mu polisi umwe warutwaye iyo modoka ya pickup zino za Vigo yari yambaye imyenda ya polisi yambaye n'inyenyeri ebyiri bafashe Papa Jimmy bamwinjiza muri ya modoka telefone ye bahita bayizimya nanjye barampamagaye ngo ninze ntindamo gatoya mu gutindamo gatoya haza abasore babiri umwe amfata mu mukaba n'undi afata mu mukaba wo hirya banjyana nk'igisambo baragenda banyinjiza muri ya modoka
Kuva ubwo umugore wa Bavugirije ariwe Bahati yabwiye Ijwi rya Amerika ko yabarije muri sitasiyo za polisi zishoboka mu mujyi wa Kigali ashaka umugabo waraheba.
Kuri 24 nageze kuri sitasiyo za polisi hafi ya zose zimwe mu mujyi wa Kigali nabuze umuntu. Ahantu banyohereje nkahajya nibanyakire nahitwa kwa gacinya barambira ngo ntabwo hanga haba abantu mu police wari uhari ufite ubukana bwinshi atubwiye ati mugende mu nzane nemero z'uwo muntu n'amazina ye tubona ni ibintu bitoroshye turavuga reka tugende uwo munsi twasubiye gushakira ahitwa kwa kabuga ku muhima cyakozeho mu police kazi twasanzara twakira atubwiye ati hano n'abantu bahafungirwa rwose mu gikondo twageze igikondo hari kwa kane igikondo batubwira ngo ntibishoboka ngo nta muntu uhasurwa kwa kane bati ni kwa gatanu ubwo byaranchanze ndicarambura icyo nkora cyakoze nyuma yaho nashoboye guhamagara ushinzwe polisi arambira ngo arabikurikirana ngo kini ngo ntange ikirego
abantu bivuga ko batwaye bavugirije ngo bamutwaye yambaye itaburiya akoresha muri chapati imodoka yo mu bwoko bwa pickup ifite plaque RAC 318X bivuga ko ariyo bamutwayemo kandi ko Bertu umunyamakuru ibyangombwa byabo bigaragara ko ari abapolisi mu ishami ry'ubugenzacyaha
banyeretse amakarita y'akazi mbona hariho ko ari abapolisi ariko munsi y'ifoto yabo hari handitseho CID
si uyu muryango wabavugirije utakamba kubura umuntu wabo gusa mu cya hafi umukecuru Domina Mukankusu uri mu kigero cy'imyaka hejuru ya 60 avuga ko ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nabo abantu babiri bajiwe mu rugo sambiri zo mu gitondo bamutwara umusaza bavuga ko ari abapolisi bakeneye kugira ibyo bamubaza uyu muryango wa Silver ndamye ubuhake nawo wabwiye ijwi rya Amerika ko wanyuze mu mastasiyo ya polisi mu mujyi wa Kigali uramubura nabo bavuga ko umuntu wabo bamutwaye muri Toyota pickup ya plaque RAC 147V umukecuru we Mukankusu arashavuye kandi arasa n'uwataye icyizere ku muntu we yabakiriho
ndababaye cyane kubera ko nabuze umuntu wanjye kandi nkamubura ari umurwayi kandi nkabigeza mu nzego zose singira igisubizo mbona mfite agahinda kenshi mu mutima naba niyo umuntu yapfa ukamuhamba none si ubu koko wowe urabona ibi turimwo umuntu wawe ukabura irengero ese ubu nk'ubu natanga amahirwe yuko yaba ariho
muri aka gace gacya hafi kavugwa mishimutwa rya hato na hato kuri uyu wa mbere nibwo katoraguwemo umurambo w'umusore wajugunywe muri ruhurura y'amazi abagize umuryango w'uwo wapfuye babwiye ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu ko yari amaze iminsi afungiwe igikondo kwa kabuga bamusura bisanzwe ariko ku wa gatanu w'icyumweru gishize hari ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatandatu bagiye kumusura baramubura bababwira ko yafunguwe baza gutungurwa no kubona umurambo we ku bari gushakisha babo nabo rero ni impungenge zikomeye
biduteye impungenge bitewe n'uko nyuma y'uko abura hari abandi bantu benshi bari kugenda babura bakaburirwa irengero nk'ubwo hari umusore wakundaga kuza kunywera icyayi hano n'umugabo uretse ko urugo rwe rubikiriwe ngo ariko yari hatuye inaha nawe bambwiye ko yabuze mbere ariko wa gatanu nyuma yaho hari undi musaza duturanye nawe wakoze igisirikare nawe yarabuze mu muryango we ntuza ahantu ari nyuma yaho ku bukeye bwaho mbona umuntu muri bordire wapfuye umuryango uvuga ko yari yarabuze nawe barangije babona intumbi ubwo rero nanjye nahise ngira impungenge ndavuga nti niba ari leta yamufashe akaba afite icyaha yakoze nibakigaragaze bapfungire ku mugaragaro
yaba bavugirije nandamye ubuhake imiryango yabo imaze ibyumweru bibiri idacirera ababazi bakomeje kuvuga ku ibura ryaba ari amayobera gusa bahurira ku kita rusange ko bombi bakoze igisirikare mu bihe bitandukanye kandi bakakivamo buhoro tuvugana n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda ACP Theos Badege yatangarije ijwi rya Amerika ko abataka ko babuza babo yabashatse mu bitabo by'abashakisha babo ntiyababona akavuga ko bakwihutira gutanga ibirego kugira ngo babashe kubashakisha niba koko barabuze gusa imiryango yavuganye n'ijwi rya Amerika yemeza ko yagaragaje ibibazo byayo
bwarakeye njya hano haruguru kuri station ya polisi ya Nyarugenge kubaza nyine niba ariho wenda baba bamuzanye ntanga amazina ye bareba mu gitabo cy'abantu baba bazanye basanga nta urimo barangwiye bati niba hano ntawo hari wajya hakurya Kakiro kuri CID ko hari ye bahazana iyo bafite ibibazo bitandukanye njyayo naho bareba mu gitabo basanga nta amazina ye arimo ariko umupolisi ubanza ari nka superintendent kuko afite igihanga yarambaje ati se bakoretse amakarita yabo ndabwira ni banyeretse amakarita mbona na amakarita ya polisi ariko hasi hari handitseho CID we arambwira ngo muri department ya CID nta makarita bafite yanditseho CID ati ashobora kuba ari abantu bitirira inzego za polisi bashobora kuba baramushimuse
mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu irimo Human Rights Watch ifite icyicaro cyayo muri Amerika ikunze gushinja ubutegetsi bw'u Rwanda guhonyora uburenganzira bwa muntu buzimiza bamwe mu baturage babwo ibirego ubutegetsi bukunze kwamaganira kure bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Radio ijwi rya Amerika Washington DC uyu ni umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo ateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamilindi ubucakara bw'abirabura bwatangiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1619 bwahaciwe burundu n'ivugurura ry'itegeko nshinga mu 1865 bwamaze rero imyaka 246. Urugamba rwanyuze mu nzira nyinshi. Abantu benshi bakoresheje inzira z'amahoro, ariko uwitwa John Brown we yabonaga ibyizo nzira z'amahoro ari ibigambo gusa. Kuri we icyari gikwiye ni ingufu akarwana. John Brown yari umuzungu, yavukiye mu mujyi wa Torrington muri leta ya Connecticut mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwa gatanu 1808. Yakuriye mu muryango wanga ubucakara urunuka. Ubugome no kwica abacakara yabonaga byamuteye kuba ikigomeke. Bityo mu 1837 John Brown yatangaje mu ruhame ati, ndahiriye imbere y'Imana n'iyi mbaga ko guhera ubu ubuzima bwanjye mbweguriye burundu kurandura ubucakara. Nyuma yashinze imitwe yo kurwanya ubucakara, imitwe yabagigizwe n'abazungu n'abirabura batorotse bashebuja. Muri ababirabura harimo umugore wabaye icyamamare Harriet Tubman. John Brown yamuhaye akazi n'akakabyiniro ka General Tubman. Uyu mutegarugori mubinyemereye twazamuganiraho ubutaha. John Brown n'abayoboke be bagabye ibitero bitandukanye mu ngo z'abazungu bari bafite abacakara. Ingabo z'igihugu nazo zabagabyeho ibitero byinshi, buri gihe bagashobora kwirengera bakabyigobotora. Izo ntambara zose murabyumva namwe zahitanaga abantu. Ku itariki ya 16 mu kwa 10 1859 John Brown yateye ububiko bw'intwaro z'ingabo z'igihugu ahitwa Harper's Ferry muri leta ya West Virginia mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari kumwe n'abayoboke be 21 bari bagizwe n'abazungu 16 n'abirabura 5. Bari mu kigero cy'imyaka y'amavuko iri hagati ya 21 na 49. Bari bafite umugambi wo gusahura imbunda 100,000 n'amasasu yazo bakaziha abacakara babirabura kugira ngo batangire urugamba rwo kwibohora. Bigaruriye ubwo bubiko agahe gato, noneho abaturage babwegereye barikusanya nabo barabatera. Ingabo z'igihugu nazo zahuruye vuba vuba cyane ku bwinshi ziyobowe na Colonel Robert Lee barwanye umunsi n'igice. Ku ruhande rw'ingabo z'igihugu n'abaturage hapfuye abantu 4 hakomereka abandi 9, naho ku ruhande rwa John Brown 10 baguye mu mirwano barimo n'abahungu be 2. 5 babashije gucika, naho 6 na John Brown wa 7 ubwe wari wanakomeretse batawe muri yombi. Urubanza rwabo rwamaze ukwezi, bose bahamwe n'ibyaha baregwaga by'ubuhotozi, ubugambanyi n'ubwigomeke. Bakatiwe urwo gupfa maze ku itariki ya 2 ukwa 12 1859 banyongwa mu ruhame bamanitswe ku mugozi. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. John Brown yanyonzwe afite imyaka 59 y'amavuko. Umurage we kugera n'ubu kandi hashize imyaka 156 nturavugwaho rumwe nk'uko Dennis Fry yabibwiye Ijwi rya Amerika. Dennis Fry ni umuyobozi w'ikigo ndangamurage cy'igihugu cya Harper's Ferry, hariya rero John Brown yigaruriye amasaha make.
Some believe he's a tyrant and even use the word terrorist. Conversely,
Dennis Fry aragira ati, hari abavuga ko John Brown yari inyamaswa umuterabwoba, naho abandi bemeza ko ahubwo ari intwari y'igihugu. Umuryango wa John Brown washyinguye umurambo we mu isambu ye. Kuva mu 1895 Leta ya New York yahashyize mu mutungo wayo bwite ihahindura ikigo ndangamateka cy'igihugu. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, ntimujye kure, ibiganiro byacu birakomeza. Njuti mwese mwari mbudu teza matuku ibigani rama kurutu kwa tuwa fitie kuri isaha ahani obigaru kie. Mwakoze kudutega matuku imu tangwe mwigani lovida achu ikwilikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.